Turashimire komandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwi muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe ingwara y'ubugaru ubumuga abana bavukana yasubiye kuba ndase mu gihugu Burundi
ubumuga kubugaro suburozi sumuvumo niwandi bibaza yuko ubugaro bishobora kudakora ibisigo umuje yatambutse ni yazogira abantu bababesha cyangwa babahenda ngo bazobasengera cyangwa babashire mu bwato cyangwa bakice mu sekuru ngo akire cyangwa bamubashire kutundi utundi tugenegene two mu muryango ngo akire iyo atavuwe aramugara
uyu ni Ladislas Butoyi hajeje umugambi wo kurwanya indwara y'ubugaru mu gihugu cy'u Burundi atanga umuco kubihuha bivugwa kuri iyo ndwara iyo nkuru himuze tugaruka ko handi hato muri hafi ya maradiyo yanyu Ikariko tuyahere kuyageze hirya nino ku isi duhereye mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu Aisha Mijya Onyu yita amagara y'abantu ku isi WMS mu mfunyafunyo ritangaza ko ibiharuro by'abandura virusi ya corona n'ivyabo iyo virusi ihitana byagabanutse ku isi hose ugiranije nuko vyari uwo mugera ugicibu yadukiza umuyobozi wa OMS ariwe Dr Tedros na ho biruko agabisha avuga ko umugera wa corona ataho uraja yemeza ko hakiri umuriyari w'abantu batari candagisha hambavu yabo hari nabo avuga ko batanguye kurambirwa no kwipimisha hamwe no kwikingira hagataho ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Buhindi utangaza ko abandura muri ico gihugu cyo kimaze igihe kiza imbere mu bihugu bivugwamo ubwandu bagabanutse cyane kaminuza ya Johns Hopkins ikurikirana makuru y'ubwandu bwa corona ku munsi nayo ivuga ko ku isi hose abanduye corona barenga imiliyoni amajana 531 abo yahitanye bakarenga imiliyoni 6,000,000 amajana 3 mu gihe abamaze kwicandagisha barenga imiliyari 11 na miliyoni 66. President wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yakeje umwamikazi Elizabeth ku myaka 70 amaze ku ngoma y'Ubwongereza ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Korea ya Ruguru n'andi makungu nibwo bwemeje ko Kim Jong-un yakeje Elizabeth Ubwongereza na Korea ya Ruguru bwatanguye imigenderanire ya kidiplomasiya mu 2000 Korea ya Ruguru iri mu bihugu bike umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri asanzwe anatwara n'ibindi bihugu birimo Australia Canada na New Zealand ataragendera aramaze ariko kugendera Korea y'Epfo umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri hariko ahimbaza imyaka 70 amaze ku ngoma y'Ubwongereza yagiye ko afise imyaka 26 vyumvikana ko ubu afise imyaka 36 no mupfasoni wa mbere amaze imyaka myinshi ku ngoma mu mateka ya cami ano makuru yose abageze hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari nongere ndabahikaze ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bwemeza ko ingwara y'ubugaru ubumuga abana bavukana yasubiye kuba ndanse muri ico gihugu rapon shasha yerekana ko ku mwaka havuka abana barenga 550 bafise ubwo bumuga bufata ibirenge abanyagihugu basabwa kwihutira gutwara abana bafise ubwo bumuga kwa muganga kugira ngo babagwe ku buntu inkuru tubazumenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
abaganga bavuga ko ubumuga bw'ubugaru bovugwa bugakira mu gihe umwana yavukanye ubwo bumuga ajanye kwa muganga hakiri kare atararenze imyaka 2 itariki 3 ukwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya iyo ngwara ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS risigura ko arakaryo ko gutera kamo abanyagihugu kugira ngo bijukire kuvuza abana bavukana ubwo bumuga muri iyo ntumbero Ladislas Butoyi aje n'umugambi w'igihugu wo kugwanya ingwara yasiguriye abamenyesha makuru I Bujumbura ingene ubwo bumuga bumeze n'ingene buvugwa
ubugaru n'ubumuga mvukanwa ufata ibirenge ugatuma ibirenge z'umwana bihindukira bikarabana hanyuma igaheza bigatuma iyo umwana atavuwe umwana atazashobora gutambuka cyangwa atazashobora kugenda ubwo bumuga bushiku ntaki benshi hari gutwoka kibutera ariko kenshi icyo tumaze kubona nuko uva ku karonda ukuvuga yo mu muryango umubyeyi umwe cyangwa bose bavukanye ubwo bumuga tuba dufise yo amahirwe yuko mu rubyaro rwabo hashobora kuzaboneka mo umwana tuba twifuza yuko aza kivutse ariko yakerewe ntarenze umwaka ataraza kwa muganga naho yo yatangwe gutambuka ntabaramira amagufwa n'amakonyero niba birakongatana ni nk'igiti mu kirundi baca umugani ngo ikiti kigororwa kikiri gito kwa muganga nta kimwe bariha
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwifuza ko iyo ngwara iranduranwa n'imizi mu Burundi raporo yakozwe yerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abana barenga ibihumbi bine bamaze kuvugwa bagakira ku kwezi ibigo icyenda biri mu gihugu bivura iyo ngwara byakira abana bari hagati ya mirongo itatu na mirongo itanu ni mu gihe ku mwaka avuka abana bafise ubwo bumuga hafi amajana atandatu kubo baba bakibaza ko iyo ngwara ifatiye ku bintazi canke uburozi yamejwe kuyigwanya urafite ico ubabwira
akamutotera baze yuko ubumuga bw'ubugaru si uburozi si umuvumo niwandi bibaza yuko ubugaru bishobora kuva kuri ibisigo umubyeyi yatambutse n'iki no kuvuga ibintazi abo rero bakabimenye baraheza bakabandanya ubumuga bw'ubugaru hariya kandi murumva ko bibabaje kuko umwana babuze ubufasha na cyane cyane buhari ariko n'ubumuga bushobora kuba buriho nk'uko undi mwana ashobora kuvuga ubumuga bw'ubwo bwose yazo gira abantu bababesha cyangwa babahenda ngo bazobasengera cyangwa babashire mu bwato cyangwa babacishe mu sekuru ngo akire cyangwa bamubashire ku tundi tugenegene two mu miryango ngo akire iyo atavuwe aramugara niba wandi koma tubona Yesu ko turatembera muri vile cyangwa usanga umuntu agenda ku majisho y'icyenge ujya no kuvuga ni ubumuga butavuwe
ibigo bivura indwara y'ubugaru biri mu ntara za Kirundo, Muyinga, Rugigi, Makamba, Gitega, Ngozi, Cibitoke, Bujumbura na Rumonge. Umugambi wo kuvura indwara y'ubugaru ufashwe mu mugongo n'icyame mpuzamakunguru Kristu Hope Works, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'urunane rw'abagendana b'umuga mu gihugu. Byeklabe ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno bibonagana ni ku murongo wa FM 90.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90.4 n'ibice 4
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mu Rwanda ahavugwa abanyeshuri bagera ku 400 babandanya gutakambira inzego zibishinzwe ngo zibakemurire ikibazo kijanye no kwiga abanyeshuri bemeza ko bari baratsindiye kuja amashuri y'ubu menyingiro ariko ubuyobozi bushinzwe kubaha ingurane burayibambura ubuyobozi bw'inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda bwo yamara burahakana no makuru ikigali mu Rwanda dusangayo Eric bagira ubusa kugira ngo atubwire ibindi kuri no nkuru
Abanyeshuri bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bari basohotse ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga izwi nka buruse n'abatsinze hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe baravuga ko byababereye ikinyuranyo bw'inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza heki yabamenyeshaga ko batemerewe inguzanyo bavuga ko n'abanki itsura amajyambere yari yarabahaye ubutumwa bubamenyesha ko bari ku rutonde rw'abizishyurira inguzanyo mu bihe bitandukanye izo nzego zombi ngo zaje kubwira abo banyeshuri ko mu butumwa babonye habayemo kwibeshya kwa sisitemu y'ikoranabuhanga bakoresha Bwana Fabrice Byiringiro ukomoka mu karere ka Musanze yagombaga kwiga ibigendanye no kuzapima ubutaka mu ishuri ry'ubumenyi ngiro rya Kigali ku Kicukiro
urumva nk'ubwo kugira ngo mbone ibyangombwa byose nasabwaga kubona kugira ngo ntangire ubuzima bwo kuvuga ngo ngiye ku ishuri navuye mu rugo bari bagurishije isambu ubwo iyo sambu ntiyagaruka urumva nabyo biba binshize murunga bangabo ntago mba nzi ngo icyo gukora ni iki ubu nubwo ndi mu rugo mpari nk'udahari mu rugo ntibamfata neza ntibanyumva baba bumva ko ibintu byose ari amakosa yanjye urumva rwose ibyo bari kudukorera ni iyicarubozo n'agashinyaguro nuko dukiniraho ntabwo nabona uko mbivuga
Bwana Wilson Mugisha we yari yararangije kugera ku ishuri ry'ubumenyingiro ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda yiga iby'amashanyarazi nawe avuga ko mu myigire yabo badatekanye nyuma yo kubambura inguzanyo bari baremerewe.
Kwiga ntabwo byoroshye, kwiguzi ko utazakora ibizamini, kwiguzi ko isaha n'isaha wataha, hari igihe ufashikayi ukabona ibintu urimo ntabwo uzi ibintu urimo. Kandi twese nyine uko turi ku ishuri ubona nyine dufite ikibazo dusa n'abantu bahungabanye, ntabwo tuba dukurikirana amasomo neza nk'uko byagakwiye nk'abandi bana tuba tubona turi kwigana nabo, bitewe n'uko tuba twumva nta cyizere gihari cy'uko ahari dushobora gukomeza amasomo yacu.
Abavuganye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko mbere yo kumenya ko batakiri ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga bari barasinyanye amasezerano n'abanki tsura amajyambere, n'amasezerano abemerera ko iyo nguzanyo bazayishyura nyuma yo kurangiza kwiga. Bavuga ko buri umwe yari yarasinyiye inguzanyo ingana hafi na miliyoni 8 z'amafaranga y'amanyarwanda yari kuzabafasha mu gihe cy'imyaka itatu, bagasigara impungenge ko bashobora kuzayaryozwa batarayaciye iryera.
Urumva gusinyira amafaranga utari no kwigiraho miliyoni nk'izo, mba nibaza ese nzazishyuza? Nagerageje no kwandikira BRD kuri Twitter no ku ma email ariko ntibansubiza. Nyine iyo ugerageje kubandikirwa baza ikibazo nk'icyo nta nubwo bicuza. Kandi muri contract twasinye harimo amabwiriza avuga ko ugusinya bivuze kuba wemeye, bivuze ngo niba nge nsinya ko nemeye buruse kuyakira nabo baba bemeye kuyimpa, gute se bisubira?
Uretse kwiyambaza itangazamakuru, aba banyeshuri bigaragara ko baniyambaje n'izindi nzego zitandukanye basaba ko babakorera ubuvugizi. Uhereye ku impuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Clado, barayandikiye nayo yandikira he. Mvugana na Bwana Evariste mu Rwanashyaka uhuza ibikorwa bya Clado, yambwiye ko batanyuzwe n'igisubizo cya heki yabasubije. Bwana mu Rwanashyaka avuga ko bazakomeza gukurikirana iki kibazo kugeza gikemutse kandi neza.
Twebwe ntabwo twumva ko sisiteme yibeshya, kuko ahubwo hibeshya umuntu ukoresha iyo sisiteme. Ntabwo sisiteme ishobora kwibeshya ku banyeshuri 400. None iki nababaje ni uko iya mbere yari ibeshye, ibeshya ibahaye inguzanyo irongerera zibaka yakozwe na heki. Ejo bundi iya BRD nayo iribeshya ibabwira ko ibahaye amafaranga banasinya contract nayo irongerera, avuga ngo mu by'ukuri ngo yongeye ibeshya. Mu by'ukuri bikigaragara ni uko bano bana bari kubakinira bagapira, ntabwo ari ibintu bisobanutse. Ubwo rero nanone biracyari ikibazo tugikurikira kirana ariko ntabwo cyari cyashakirwa igisubizo, kandi turifuza ko cyabonerwa igisubizo gihamye.
Ijwi rya Amerika yanabonye indi baruwa y'amapaje abiri aba banyeshuri bandikiye minisitiri w'intebe bamusaba ko yabafasha gukemura iki kibazo, ariko na magingo aya ntibabonye igisubizo. Bavuga ko nibinanirana bazagana inkiko.
Binabaye byiza twazanagana inkiko, ariko usibye yuko twari twandikiye perezida kuri Twitter tumubwira ukuntu ikibazo cyagenze, tukaba nawe twari dutegereje igisubizo cyiwe. Abo bari gushyira nk'icyumweru tumwandikiye, ntabwo tuzi wenda niba ubutumwa bwashobora abubonye, ariko twe twanataginzeho bari abayobozi bandi. Byibuze dufite icyizere cy'uko wenda perezida nabo n'ubutumwa bwacu, kuko turabona tudashidikanya ko kino kibazo cyacu ashobora kuba atanakizi. Byibuze we niwe waduha igisubizo tukumva turanyuzwe.
Twashatse kumenya iby'iki kibazo tunyuze mu buyobozi bwa BRD, ariko badusaba ko twavugisha heki kuko kuri bo nibyo byiza. Madame Rose Mukankomeje utegeka inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza tumuhamagara yatubwiye ko yari mu nama ari butuvugishe. Ntacyo yasubije ku butumwa bugufi bumumenyesha icyo tumushakira nyuma mu nshuro twamuhamagaye ntiyitabye. Gusa mu ibaruwa isubiza Clado ahakana ibivugwa n'abanyeshuri byose, avuga ko abemeza ko bari baremerewe inguzanyo binyuranye n'ukuri kuko urutonde rw'abemerewe rwatangajwe ku gihe. Ikindi avuga ni uko hari abanyeshuri binjiye muri sistemu batabyemerewe n'amategeko, icyafatwa nko kuyihakinga, bikagaragara ko bemerewe iyo nguzanyo kandi bitari ukuri. Mukankomeje mu ibaruwa ye asoza avuga ko uyu mwaka n'abari bemerewe inguzanyo batayibonye bose bishingiye ku ngengo y'imari yabaye iyanga. Iki kibazo kimwe n'ibindi biraza byiyongera ku ruhuri rw'ibibazo bisanzwe mu burezi bituma ireme ry'uburezi rikomeza gucumbagira. Ni mu gihe intumbero y'igihugu ari ukugira ubukungu bushingiye ku bumenyi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Abafise amashuri yigisha ivy'imyuga muri ico gihugu bemeza ko ibitigiri vy'abana b'abakobwa bahurumbira imyuga bikiri hasi cane. Abigeme bahisemo kwiga imyuga nabo bakemeza ko bacibwa intege n'abataratahura akamaro ko kwiga imyuga ku mashuri, naho ntibafatwe nk'abagenzi babo b'abahungu iyo hageze ko bashira mu ngiro mu ivyo biga. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Vendayishimiye akoresheje Amerika i Kigali mu Rwanda.
ibisata bya mekaniko automobile bivyo kubaka usanga ibitira ari bikeyi rero bivaka ku mico ngo bavuga batumukobwa ntiyoja munsi y'imodoka ntiyo kwambara ipantaro ngo yurire
uwo n'umwe mu barongo y'ishure ryigisha imyuga mu gisagara ca Bujumbura yabwije ujya Amerika ko naho bitakimeze nko hambere hahise abakobwa batarijukira kwiga imyuga bitewe n'imico y'ikirundi
umwe bacu n'uje avyiyumvamo ingorane agire n'izangorane z'imico mico kam ashitse kuri tera ashaka kuvuga ati uyu n'umukobwa iki ntiyo gishobora
bamwe mu bakobwa bafashe ya mbere mu kuja kwiga imyuga babwije ujya Amerika ko bishimira cyane kwiga ayo mashure ariko bagacibwa intege no mu kibano bavuga ko nta mukobwa wiga bene ibyo
ari binye n'abakobwa nabona bata ku mateleviziyo biga ibintu byo kubaka bagenda ku mashantye nyine ndumva ndaryohewe nkabona ingene bakora amazi ingene bacapa amaplan y'amazu ncandaza kubyiga umuntu wari wese ubwira ngo uriga batima plombiri aca kugaya ngo kubera iki wagiye kwiga ibi bintu wari wabuze ibindi wo kwiga ko kujya kwiga bijya bintu ngo bugatusanga si wagiye kuvyiga ubishaka mbwa abantu bo bibona umengo ni birofa nyene urimwo
mu kibana nyene byaragoranye uretse no muhira barangwanije ku buryo bampagarira n'umuntu nyene ngo aze kumpanura kugira ndabivemo camitamo kwiga batima plombiri bakubwira ati none nka wewe uzurira hejuru ku nzu uri umukobwa yaba atari umuntu nyene wabigiyemo bikunze urabadekuraje nka muri pod usanga nyene baza ngo nabariye abakobwa ngo bariko bariga ivyo ngo bitabashikana he
abo bana b'abakobwa babandanya bavuga ko no mu mashuri biga ko bagisigaza inyuma iyo hageze gushira mu bikogwa ibijanye n'ibyo biga
umva biragorana ingene turonka amashanti ingene tugenda ku matere turashobora kugenda ego tukagenda tuvuga tugiye kuvyiga mugabo gacusanga nyene biragoye nkaho twiga gasanga ntibadukurikiranye neza ntitumenye neza ko tubishaka tuvuga twe tugiye kwiga gacusanga tubaye abayeda turiko dusomba amatafari nkuko bitari bikwiye kandi twari gukwiye nyene kuja hejuru nyene tukubaka natwe tukabimenya kandi natwe turiko twiga kugira dutere imbere tuve mu buyede tuje mu gifundi turenge n'ubwenjiniyeri siza bareka kubyiyumvira kuko twese turashoboye nta kazi k'umuhungu nta kazi k'umukobwa
ubundi icuzoba se umuntu akikura akikurabira wewe nyene icuzobejo ni wewe ucigiye je nk'ahantu nakoreye stage n'ubu bagoma bampamagara nkabwira ati ndi ku ishuri urumva rero naho nzova ngaha ndafise ahantu harakazi
umwe mu bafise ishuri ryigisha imyuga mu ntara ya Bururi nawe yabwiye ijwi rya Amerika ko mu bice bya ruguru hoho abakobwa ari bake cane ibidurukira kwiga imyuga
uyu musangi ibintu by'imyuga ntibabirumbira cane abantu ba ruguru bitata bisaba ibihari n'i Burundi ni sektio batima ivyo kubaka no kubaza hanyuma na sektio mekaniko automobile ivyo navyo urumva n'ibisata bisaba inguvu usanga biri bijamwo cane cane abahungu ya nta mukobwa arimwo vraiment
abo bose bakira abanyeshuri baje kwiga imyuga baba abahungu canke abakobwa bavuga ko umwana w'umukobwa agira ishaka cane ryo kumenya imyuga no mu manota bikibonekeza bagasaba ko bokwitabwaho mu gihe cyo kwimenyereza umwuga ntibafatwe nk'abadashoboye
usiva kuishaka ubishaka aravyiga na byo mu cyangwa mukuru ubishaka arabigira kandi akabimenya pourtant barashoboye yego iyo umuntu ashoboye arabishoboye jama ngo
turabizira amarezi tabazana na bagarafa amarezi tameza no kuvuga ko babariye adaka
ari mate twasanze yuko haba mekanisi ari bakobwa ba mekanisi babishoboye nshiye n'ubwenge turavya amanota bafise hama ugacha usanga umukobwa ashitse kuri tera ashitse ku rubuga atanguye gusuzugurwa n'abamukoresha bibaza ngo ntabishoboye iki nasho dusaba ababakoresha ko bobarabira ku bikogwa bariko barakora apana kumuraba kuba ari umukobwa gusa ucuvuga ngo ibintu byashoboye kuko umukobwa arashoboye muri kino gihe
mu bisata bitandukanye nk'ubwubatsi gutunganya amazi gukora imodoka n'ibindi henshi usanga harimo umukobwa umwe gushika kuri batatu mu gihe abahungu baba bashika mu majana arenga ahibonekeza abarenga kuri abo ni nko mu gisata cya informatique na electricité nk'uko abarongoye ayo mashure yigisha imyuga babivuga mu ntango z'uyu mwaka w'2022 umukuru w'igihugu gucu Burundi Evariste Ndayishimiye yarahimirije urwaruka muri rusange kwijukira kwiga amashuri y'imyuga kuko ari ryo terambere rigezweho ry'igihugu ndetse kandi umwuga ukanatunganye newo iyo wize neza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu Burundi havugwa umugambi ugamije gufatanya amatongo abanyagihugu bakarimira rimwe imbuto imwe bagasarurira rimwe mu ntara ya Ngozi. Uwo mugambi watanguriye mu myonga kandi abanyagihugu barashima ariko bakaba bafite amakenga ku mirima yo ku mitumba abajejwe uburimyi n'ubworozi barabahumuriza. Desire Hatungimana atubwire ku muriri wino nkuru.
Uwo mugambi uramaze imyaka ibiri uriko uragerageza mu myonga yo mu ntara ya Ngozi. Abanyagihugu baharimira barashima ko uwo mugambi mushasha wa leta ofisi cyo bafashije. Ndarusanze Joseph arimira muri uwo mwonga aramenyesha akamaro yabonye muri uwo mugambi.
Haje n'umunyagihugu uyu mugambi nk'ahantu amaze gukuja umugambi mwiza kuko tuma abanyagihugu bakorera rimwe bakaronka inzenya abakurikirana abanze bari hamwe mwese akoze ukwiwe ntibaho umuntu agukurikirana umuntu wese agirwa no kunze no kuba abanyagihugu kuba nise yamaze guhinduka hanyuma abantu bamaze gukorera hamwe n'umwavu uraboneka neza cyangwa se imbuto basanga hari abantu babitaye bakamubwira umuntu yikoranye wenyine ntuzi umuntu aza kuzanira imbuto cyangwa umwavu bakoreye kwa wenyine. Kigira kabiri mbona kimwe cy'ikiza kirimo burya ni ushimo uragabanuka
aho umuntu ari yangozi imbere yo kugerageza uwo mugambi mu myonga bagasanga n'ingirakamaro bagiye gutangura kugerageza mu mirima yo ku mitumba. Kubw'Imana Emile ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi avuga ko ari umugambi wizwe neza uzofasha cyane abanyagihugu mu ntara ya Ngozi batagira ahantu hanini barima kubera ubwishi bwabo. Arasigura ko uwo mugambi utunganijwe
ushira amatongo hamwe tuvuga ni hajya abantu usanga bafise amatongo ahereranye naho yo batangana tugaca tubagirisha inama tukabereka ukuntu umumwe wese agumana iwiwe mugabo hageze irima umwe wese akarima iwe mugabo bakarimira icyarimwe tukaca tubabwira imbuto bategereza gutera tukaca tubafasha mu kubaha bwa bumenyi ku buryo umuntu ariravye yo kwibaza yuko ari tongo rimwe kubera ubwo buhinga tuba twakoreje mu gutera ariko ntibiba ari ibyo ni tongo riba risangiwe n'abantu benshi kuko uburimbi buba bwagumyemo.
Aho biri uko abanyagihugu baganiriye ni Radio Ijwi rya Amerika ntibatahura uwo mugambi ugiye gutandukira imirima yo ku mitumba basaba ko leta yobarekera ubwigenge bwo kurima ibyo bipfuza nayo gufatanya imirima bamenyesha ko ara mayeri ya leta yo kuzobasahura amatongo yabo muri kazoza.
Ibyo ku mitumba ndibaza ntibizoroha nivyo mwonga ndabona biriko biraturusha ivyo mukumutumba byo menga siheza kabisa nivyo tworohera gose ego sigiza kabisa
oya nivyo kuhonda harimo ibintu biriko biragorana turabona amatongo bamwe ntibituyanganye harimo aba babisonze babashaka kuba bari torobereza ko twobajya abandi nabo batabishye akaba babihagiye baba bifishe nico gituma rero tutovyemera ivyo bintu utere ingutu imwe ntivyo kuhonda oya.
Kubw'Imana Emile arahumuriza abanyagihugu abamenyesha ko uwo mugambi waje kuneza yabo abamenyesha ko mu gihe bo wijukira iterambere rizobashwaramwo abivuga afatiye ku mwimbo bereye ujisho uva mu myonga.
Asaba rero abenegihugu gufata nkama uwo mugambi murazi yuko ikigugu cacu c'u Burundi gitunzwe hanini n'uburimyi n'ubworozi rero tugereza kwerekana bimwe biboneka yuko ubwo burimyi nyene tubukora ibyo navyo bizobonekera hehe mu mwimbu tuzoba twimbura ku buryo dushobora kuronka ibyo dufungura hanyuma tukaronka n'umusesekara kugira ngo umusesekara wegeranywe hanyuma ushobore gushogwa hanze umuntu mbere yuko turonka y'amafaranga y'agaciro ayo nayo azogaruka kugira ngo adufashe mu gukora bya bikorwa by'iterambere.
Uwo mugambi wo kurima imbuto imwe ku banyagihugu baba hamwe umaze imyaka itari mike waragiye mu ngiro mu gihugu cy'u Rwanda gihana urubibe n'u Burundi kandi abanyagihugu barashima ko wabafashije kugwiza umwimbo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize kwa kino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Karibu, jambo. Karibu mkombo taxi, vrema taxi na mureje. Nilikuwa na wangoya kabisa. Karibu mungi.
Merci.
Mama, patwa. Wea pana kabisa. Yeah. Unangi tuko uchafu tu. Sagea nyuma.
Chofi. Yekananje ni njiri mhaba andi.
Angalia tule uchafu yote kunayo kumwili yako wetu.
shofe nukuri jenda bizi mpuzu zanje zicafuye ariko nagize ikibazo na jewe si jewe
hivi nye wa itranje lakini hamkwena haye kosa hivi nona taksi yangu ni pubele
uya nukuri shofe umvirizi na je virane isu ninge na bandu bose bariko barandaba nukuri mfasha ntegeza gusubira muhira kuja guhindura impuzu mfasha nukuri
suwen hauna migulu wende nini mafia mnaleta uchafu kwetu bubu
ngungu iki
nini
twebwe bande twebwe bande
nyewe itranje barani wengine uko nauliza kwanza sikia ni kuambia kitu kingine unapima tu pele chupa uko nayo hapa kwa barabara naita polisi kweli
ngungu iki
ushanisikia
aliko maana yangu. Yeah. None basi nimba utashaka kuntwara muri taxi yawe uracyakora iki nga ni wogenda nkagariki yinji
ndabakia pa juni yewe kama kuna ata motari ni shofere matakubeba rudia kana na migulu
bakuntumye
mada
Yewe.
No. Unyihanganiye byambwe kubona ngo uratuno dutambaro ngo yihanaguze. Akira neza icupa ry'amazi ukarabe mu muntu kineza.
Ahubwo ndumwe. Abantu bize baracariho.
Aya nakibaza.
Irwe. Ah, n'ibindi ngo wagiye n'abuze uko.
Sekare kare.
Masha ni karabiri.
Yewe.
Bakoze cyane.
Eh karaba rwose.
Sikira hasukira.
Ntabwo. Eh kuna wacha place moya, kuna wacha place moya. Eh. Patron, eh karibu. Yeah. Karibu mkombo taxi. Na wewe nyume drukwa? Tunangoya kisha tuende kabisa. Eh.
Shofe.
Karibu.
Aho wasari mudamu ngiye rwose ndabandetse. Mada, jamaa wewe rwose banza kugeza.
Eh la 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 la. Taki na wewe Messi. Angara tu kisha nafalana ibu chafu yake.
Mwiji, kuwa ya hinda nyegucha kubewe mshoferi nazi mnene wanyo mutei biondo. Unuga makosa rai.
Haa, ni kawaida tunawizoea. Buchafu nafata buchafu inzai. Esko nona, alikuwa apropria kushinda. Mesie, angilatu kwenye nashimama. Sashe, mabitika, sijue mabuti. Kwa hawa waya waya ata pansi ya siku ata moya kukua apropria.
Olalala. Ni huwa ringi hebati aya machupa yose ngaha anyi. Kukira mshowera kufuga nabi watu wabi tayi. Wende huwa wadi.
Sinibia biyo sasa.
Mini kosir 100%. Ke uchafu natoka kwenu tu kabisa. Batu wa kwetu mesuwa mabetize. Batu wa kwetu wako civilize. Hala.
Uranyu mbi.
None mwenye mwomodo kayawe. Nanje ndu mwenye mahanga, nanje mwomodo kayawe. Rigo sasina ikanda jiramu. Ijendele pe. Ijendele rigo.
Yo. Ona. Me. Baba klia. Nye wote munaenda. Ona. Kupati sata omoya basi.
Hey.
Munaenda api nye wote. Mungu wangu.
Ye. Mumba. Nimu kajaha mungu wose baba roba nula gulichu. Ahunga wali batu nzeno kuivamu. Mugiri yomiteche reza yawe kuiko mabandi la shaji. Isa shofi. Wawo umuntu aramutse gushinja umwanda bitari nabyo ntabwo byakubabaza. Ubutaha ku karimi kawe ubanzuga karage karindwi mbere yo kugira ikintu finja abandi.
Kandi biba bivuye ku bintu bisizemwe kandi atari
byo. Nk'ibyo byose se. Nizere ko nawe ngaru kuyibonye.
Eh arumva.
Minasikia mu rugiye basi. Nishye.
Cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Kumbo taxi ni buri wa gatatu no buri cyumweru kwa saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio kwa d'Amérique.
Akabino ga duce dusozera makuru n'ibigano twatwafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe zongere bashikire kuri mikoro mari 10 na Joie Diane ni nahazwe ibigano n'amakuru je no mugoro bavyashije hamwe na Dieu Donné Cubahiro twese ku izina rya bagenzi bacu tubike baniwe tubifuriza kwandanya muranirwa muzo muri mu byose naho utaha
Naguru jinge kumakuru yakuri yeah. If you're America, if you're America.